Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri saa 18 muri kumwe na Jude Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ndika mu kigo turabanyeshuri ijana na cumi na batatu turafyikana ku ntebe dushobora kwicara nk'abantu bane wumva tugafyikana kandi n'abarimu batwigisha nk'umwarimu umwe ashobora kutwigisha akaduha ikuru tsine
sinzi ko n'ahandi mu nkambi ariko biri ariko mu nkambi je ndemwo ndi umwigisha ariko ndaraba abarimu benshi usanga ata bushobozi bwo kwigisha bafise bigiye umwe usanga yarigiye kuboha insinga ugasanga arigisha ibiharuro igifaransa
Abo mwumvise umwe n'umunyeshuri wundi ni mwigisha mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania bagaruka ku bibazo bitandukanye bahura navyo turagaruka kuri iyo nkuru ahandi hatomwe hafi ya radio yanyu Akuna banza nkababwira muri make kw'igisirikare ca Leta Zunze za Amerika cagavye igitero c'indege muri Somalia cica barwanyi batatu muhari w'iterabwoba al-Shabab nk'uko amakuru ava mu burongozi bw'igisirikare ca Amerika ku mugabane wa Afrika Africom abivuga iki gitero gishasha cabereye ahitwa Kai ID ni hafi ya Dadaab Shield mu ntara ya Mudugu ku munsi wa kabiri igisirikare ca Amerika carakoze ibitero muri iyo ntara nyene ku magenekerezo ya 1920 ukwezi kwa 11 vyahitanye abarwanyi 50 ba al-Shabab Ababibonye babwijwe rya Amerika ko iki gitero gishasha cari gitumbereye imodoka za Al-Shabab bagasigura kandi ko izo modoka zari z'umukomanda wa Al-Shabab azwi ku izina rya Abishakur Mohamed Mail ariko ntacemeza ko yoba yari umwe muri izo modoka abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika bavuze ko ico gitero co ku munsi wa kabiri atamunyagihugu cakomerekeje canke ngo gihitane iki gitero cashikanye ibitero 36 abasirikare ba Amerika bamaze gukora muri Somalia uno mwaka mu ntumbero yo kugwanya al-Shabab Abategetsi ba Afghanistan basigura ko umwiyahuzi yaturikije bombe yari mu modoka ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu anzi kompanyi yabongereza icungera umutekano ku murwa mukuru Kabul habona guca hakurikira amasasu y'umurwi witwaje ibigwanisho kuri ico kibanza umuvugizi w'umushikiranganje wa Afghanistan w'intwaro mu gihugu hagati na Najib Danish yamenyesheje ko ico gitero niwe yamenyesheje ico gitero kandi akavuga ko abantu bashika kuri 10 bahasize ubuzima abandi batari bake nabo barahakomerekera ariko nta giti giri cabagavye ico gitero kiramenyekana iyo kompanyi y'abongereza ivuga ko yatanga inyimenyerezo ku gipolisi ca Afghanistan abatalibani bemeje ko aribo baturukije iyo bombe bongera bararasa ku ico kibanza kiri mu bicungerwa cane i Kabul ico gitero cabaye haize amasaha prezida Afghanistan Ashraf Ghani atangaje i Geneve mu Swisse mu nama mpuzamakungu yiga kuri Afghanistan ko yashizeho umurwi w'abantu 12 biteguye kugiranira ibiganiro na Talibani mu mugambi wo kugerageza guhagarika intambara. Sena ya Amerika ejo yaremeje ku bwinshi ibwirizwa riyiha uburenganzira bwo kubandanya yiga ku nteguro y'itegeko igamije kurangiza imfashanyo igisirikare cya Amerika gihuruna n'impuzamakungu rongowe na Arabia Saudite ruko rurarwana muri Yemen bashimashinga amateka abarepublikani n'abademokrate ntibahagaritswe umutima gusa ntibagaritswe umutima gusa n'amakuba iyo ntambara muri Yemen yateye mu banyagihugu ariko nyamuna batewe ishavu nuko perezida wa Amerika Donald Trump adashaka guhana ubutegetsi bwa Arabia Saudite mu kuba bwarisha umenyesha makuru Jamal Khashoggi ibitero vy'indege birongowe na Arabia Saudite kuba huti barwanya leta ya Yemen bikorwa n'ibirwanisho bigurirwa muri Amerika bimaze kwica ibihumbi by'abanyagihugu muri Yemen bisambura amavuriro kandi bisambura n'imihana itari mike Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahiye ikaze j'ubutungane bw'u Rwanda bwatangaje ko aribwo bufise umunyamakuru Ndayizera Focus yaramaze iminsi igera kuri 8 muryango we uvuga ko utazahuri ni inkuru ya Assumpta Kabuyi akorera ijwi rya Amerika ikigari mu Rwanda
Ubugenza cyabwo yatangaje ko uyu munyamakuru ukorera radio BBC mu Rwanda akurikiranywe ibyaha by'iterabwoba Umuvugizi w'uru rwego Modeste Mbabazi yatangaje ko umunyamakuru Focus Ndayizera yafatamwe ibikoresho biturika dinamite mu rurimi rw'Igifaransa uyu muvugizi yeretse abanyamakuru bagenzi ba Ndayizera ibyo urwego hagarariye ruvuga ko rwamufatanye gusa we ntiyavuze ibyo ari byo kuko yatangaje ko nyirubwite ari we watanga amakuru arambuye mu buryo yafashwemo ndetse n'umugambi yari afite abanyamakuru ntibatinze kubaza mugenzi wacu ukuvugira urwego ribu yarabisabye ku ruhande rwe n'ijwi ry'ikiniga umunyamakuru Ndayizera yahishuye icyo yarafite ku mutima
kugeza ubu ngubu ntabwo ndamenya iyiperereza ririmo kugeraho bamfatiye nyine hafi ya stade Nyamirambo uko bamfashe baramfashe banjyana mu nzego zishinzwe umutekano ubwo kugira ngo bakore iperereza bambwiraga ko ari byo ntekwaho zamenyesha ngiye nibwo nyibibona ntabwo mbizi ntabwo namenya ahantu banjyanye mvuye kuri station ya Remera ahandi nafungiwe ntago mpazi icyo navuga ni uko ntago nabuze ndahari inzego z'umutekano zari zimaze zikora iperereza kandi nibwira yuko zizakomeza kugira ngo ryuzure neza
Imvugo za Ndayizera zabaye zitungura umuvugizi w'uru rwego Modeste Mbabazi wari wabwitangaza amakuru ku byo Ndayizera akurikiranyweho aza kubyivugira none ibyo bitabaye mu ijwi rye uyu Mbabazi yahisemo kumvikanisha ibyo yari yiteze ko umunyamakuru Ndayizera yagombye kuba yasobanuye
uyu munyamakuru akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba kuko harimo ibikorwa bitandukanye yafatiwemo yinjiye muri ibyo bikorwa kugira ngo ahuze ibikorwa na bagenzi be. Icya mbere ibi ngibi mureba ni ama explosive na ama dynamite yafatanywe agiye kuyafatira kuyakira ahantu Nyamirambo afatwa twabonye amakuru yuko hari ibikorwa nk'ibyo biriho bitegurwa na Focus na bagenzi be fatanwa nibyo yaragiye kwakira n'uwarugiye kubimuha bose batangira gukurikirana
muvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha yunzemo kandi ko umunyamakuru yafatanywe n'abandi kiyasobanuye niba n'abari abanyamakuru cyangwa se abandi bantu basanzwe imbere y'itangazamakuru rya ritegereje uyu muvugizi ntiyagaragaje abo bantu bandi bafashwe nta n'ubwo yatangaje amazina yabo yongeye kwisegura asobanura ko uyu munyamakuru Ndayizera yerekanye wenyine kuko ari we wari wavuzweho ko yazimiye mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umugore wa Ndayizera Focus Mukarugira Chantal yari yamenyesheje ijwi rya Amerika ko umugabo we yaburiwe irengero
yavuye hano mu rugo ambwira ngo agiye Muhanga ntabwo rero nongeye kumenya amakuru ye gusese bya mbere y'urujijo kuko ubundi mu busanzwe nta bantu nzi wenda nafite ngo yari afitanye nabo ibibazo wenda ngo rwepfe ngo nibo nashakira ni ukuvuga ngo kuri njyewe ni urujijo numva byaranyobeye
umuvugizi w'ubugenzacyaha yemeza ko gutinda kwerekana uyu munyamakuru kugeza n'ubwo umuryango utangaza ko wamubuze bifitanye isano n'ibyaha akurikiranyweho
ntekereza yuko ahubwo dosiye yose yarangiye impamvu abivuze kuriya nanjye ntabwo bisobanukiwe kuko n'umuryango we urabizi
nuko hari hashize icyumweru igikorwa nk'iki nta nzego na rumwe rwigeze ruvuga ko rufite Focus
ibyaha by'iterabwoba ntabwo bikurikiranwa nk'ibindi byaha itegeko riteganya igihe agomba kumara mu iperereza ry'ibanze hari n'uburyo bikurikiranwa butandukanye n'ibindi byaha bisanzwe byari ngombwa yuko iperereza rikorwa kandi rigakorwa mu mutuzo rigakorwa mu buryo nta wundi muntu urivangira ari nayo mpamvu igihe kigeze tukamubagaragariza.
Babazi Modeste uvugira ubugenzacyaha bw'igihugu asobanura ko iperereza rigikomeza kuko hari abandi bagishakishwa muri iyi dosiye. Uyu muyobozi akemeza ko hatari hakamenyekana aho ibikoresho byari kuzaturikirizwa n'igihe byari kuzakoresherezwa. Babazi avuga kuri iki cyaha cy'iterabwoba gishinjwa Ndayizera yagize ati kiramutse kimuhamye kandi bishingiye ku mategeko y'u Rwanda yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakinuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho ibikorwa vyo kwitegura amatora yo mu kwa 12 birarenze. Kuno wa gatatu, intara ya Kivu ya Ruguru yaratanguje ibikorwa vyo kwamamaza Emmanuel Ramazani Shadari n'umukandida yatanzwe na Perezida Kabila. Ivyo bikorwa vyakozwe yamara atariho ari. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana yakurikiranye uko vyagenze.
Ibikorwa byo kwamamaza umukandida Emmanuel Ramazani Shadari ushyigikiwe na Perezida Joseph Kabila n'abandi bahuriye muri FCC cyangwa Front Commun pour le Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru byatangijwe nyir'ubwite adahari. Byatangijwe na guverineri w'intara Julien Paluku Kahongya uyoboye intara yugarijwe n'ibibazo by'umutekano mu cyuterwa n'imitwe y'abarwanyi, ariko kandi itanorohewe n'icyorezo cya virusi ya Ebola ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bake. Serivisi nyinshi za leta zari zahagaze kuko abakozi b'iyi ntara bari kumwe n'umuyobozi wayo. Mu bikorwa byo kwamamaza Emmanuel Shadari byabereye kuri Stade de l'Unité iherereye ahagana mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Guverineri Julien Paluku yabwiye imbaga yabaje muri iki gikorwa ko gutora umukandida Emmanuel Shadari ari uguhitamo icyizere cy'imirimo ku rubyiruko n'imibereho myiza ku bakozi. Ni uguhitamo imiyoborere myiza, kurwanya ruswa, kurwanya ubujura n'ubwambuzi, iterambere ry'ibikorwa remezo n'iry'igihugu muri rusange, byose bizagerwaho ku butegetsi bwa Shadari. Bimwe mu by'umukandida Ramazani Shadari yijeje abaturage ubwo yiyamamazaga mu mujyi wa Lubumbashi harimo kuvanaho amafaranga y'ishuri mu mashuri abanza, kandi yavuze ko naramuka atowe bizahita bitangira gushyirwa mu bikorwa. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma basanga uyu mukandida ufite nimero 13 afite amahirwe ashingiye kuri izi mpamvu bagarutseho.
Probleme yenye opozisiko nayo ni kwamba hawakuweza kuelewana, ndiyo kwa maana wamepata shite ya kwamba wanapatia kandida
kibazo batavuga muri ubutegetsi bafite amakuru bananiwe kumvikana kubahagararira, bahita baha amahirwe umukandida ushyigikiwe na Kabila. Baranabyivugiye ko bakorera amashyaka yabo, ntibakorera igihugu. Birerekana ko bazatsindwa kuko mu matora biba bisaba ko abantu bashyigikirana. Kubera rero bacitsemo ibice bigaragaza ko bazatsindwa amatora. Turizera ko Emmanuel Ramazani Shadari azatsinda kuko impamvu ya mbere yatoranyijwe na Perezida Kabila ubwe, iya kabiri abanyekongo barifuza ko abayobora, iya gatatu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bacitsemo ibice bimuhesha amahirwe yo kubatsinda. Tumwifurije intsinzi kandi tumusaba ko namara gutorwa azakora ibishoboka ibibazo by'umutekano muke bikarangira muri Intara ya Kivu
y'Amajyaruguru.
Ramazani Shadari avuga ko 40% by'amafaranga aturuka mu ntara azajya zigumamo mu rwego rwo kuzifasha mu iterambere ryazo. Ibi bisanzwe binateganywa n'itegeko nshinga, ariko henshi ntibyubahirizwa. Avuga kandi ko azatanga bourse ku banyeshuri muri kaminuza. Mu gihe harimo gushira icyumweru ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye, haba kubahatanira kuyobora igihugu n'abahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko, hari bamwe mu bakandida perezida bataratangira kwiyamamaza. Theodore Ngoyi uri mu bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu ntaratangira kwiyamamaza. Impamvu ngo ni uko ibikenewe byose bitaruzura. Ngoyi avuga ko nta mashini z'itora zigomba gukoreshwa kuko ngo zashyiriweho gutsindisha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Theodore Ngoyi avuga ko ataranahabwa abapolisi 25 bacungira umutekano buri mukandida perezida, cyakora ntarerera neza niba atazitabira amatora mu gihe yakoreshwemo imashini z'amatora. Martin Fayulu nawe avuga ko yandikiye ubuyobozi bushinzwe iby'indege za gisivili asaba uburenganzira bwo kuguruka no kugwa ku bibuga by'indege bitandukanye mu gihe yiyamamaza kuva ku itariki 29 z'uku kwezi kugeza kuri 22 z'ukwezi gutaha, ariko ngo ntarahabwa uburenganzira. Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, kubwa Ijwi rya Amerika.
Claude Ganza nawe nyene arakenuye tuve mu Rwanda cyo dukubitira mu Burundi aho rwaruka rwaheje amashuri ntiruronke amahigwe yo kuronswa akazi ruri mu mashira hamwe yo kuyungunganya basaba leta kutaza barabakura ko amakori kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana.
Munhara Gitega, Ugogorkoruki, Mishram, Yajidek, Action de Jeune Nipul, no Development Communauté, Murimugi Faransa, Joshiraham, Jashin Zumoka, Umbibidi, Natuminakane, Tishin Zunuguaruka, Guajamashuri, Yavaisumbe, Uhinga, Changezakaminuza, Arikonivarum, Amaigo, Kuronswakat, Joshiraham, Yajidek, Avarigize, Bavgako, Bishizahamme, Gisata Chose, Kigizishiram, Gifsugitwara, Yizibjanin Chogisata, Nizigimana, Devote, Numunyamavanga, Wajidek.
Turakorera mu gisata cy'uburimyi, tugakorera mu gisata cy'ubworozi, tugakorera mu gisata cy'ukuziganya no kuguranana, tugakorera no mu gisata kijyanye n'amagara y'abantu, hamwe n'igisata cy'imyuga. Ibyo nivyo bisata twari ko dukoreramo muri iki gihe, ariko hariho n'ibindi turiko twategura kuzokoreramo mu minsi iri imbere, nk'ikijyanye n'agateka kazi na muntu, hamwe n'ibidukikije environnement. Muri make dusanzwe turi abanwanyi benshi bishira hamwe kubera iyo mice yose ifise abayigize bikogwa birakogwa
ajideke birakorana n'abanyagihugu mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi
uko bimeze ngaha nk'ubu unye umurimyi turamuha imbuto akagenda akarima tuyimurosa kuri gusa ku buntu akarima hama yejeje agashorera ngaha tukacha tumurosa buryo bwo kwikenura ashoye tukamurosa amahera kugira ngo nawe muri wa muryango asanzwe abayemwo agire icyo awunguye nka mu ntara ya Gitega dukorera mu makomine atanu ariko no mu zindi ntara basanga hari intara dufisemo abanwanyi nko mwivyo bijanye n'uburimyi tukabaroza imbuto bakagenda bakalima hama bejeje bagacha bashorera ngaha nyene
uko nako bitunganijwe no mu bworozi
munyagihugu wo mu yindi ntara arashobora gushima umugambi aje tukamusigurira hanyuma akaza akagura igitungwa ashatse nko kukigurisha aratubwira ati bimeze kunuko nuko tukamuronderera umukiriya kumwe no mu bijanye n'ubumenyi muri education cha gisata cyacu turigisha imyuga itandukanye ari nk'ushaka gukora amasabu navuye mu yindi ntara araza tukamwakira tukamwiza ego aha turi ni mu biro mugabo turafise sale yabigenewe yo kwigishirizamo
Bigirimana Adeline umunywanyi wa Jidec avuga ko kuba muri Jidec vyamuteje imbere
umushomeri uri muhira nta gasabune waronka nta n'utuvuta warunkuraza abajene dukeneye twishi ariko ubu aho tugeze turaronka twankenerwa tumwe tumwe dushobora gufasha umuntu w'umushomeri gushika aho twaramenyanye n'abantu turamenyeraho n'ibintu byinshi umujene ahari atoba amaze kuje hamwe n'abandi ngo aje mwishira hamwe mbona kumenga ari n'uruhombo twebwe ngaha n'ukuri turitunze kandi turifashe nacyo gituma dusaba na leta yuko ahubwo yo dufata mu mugongo ikagira iki dufashije kugira ahubwo tuzamuke gusumba
naho bagerageza kwiyungunganya zimwe mu ntambamyi zikomeye bahura nazo mu iterambere n'amakuri basabwa mu gihe baba batarashinga imizi ngenda banka Claudine n'umunyabigega wa Ajidec
abatoza bikori nk'aba tumaze kubona nabo muri komine baraza nyene bakavuga ati mutegereza kuri hamahera ya naya iki ibintu nk'ibyo ibiraho duhombye nyene kuko urumva ntacyo tuba dufise mugumva gacha baza ngo tubahe kandi ntacyo dufise ahubwo nka leta nk'umunyashyirahamwe nayisaba ahubwo ko ariyo yofasha abishyirahamwe ntibasaba amakori kuko urumva bobo bariyunze kugira abahenge botere imbere mugabe urumva se bobo baca baza kubaka n'utwari bafise
mu kigo hapi kijeje korohereza abanyamitari n'amashyirahamwe bavuga ko ishyirahamwe rihabwa amezi atandatu gusa yo kudatanga ikori mu gihe ryujuje ibisabwa naho ku bijanye n'amakori basabwa na komine bamwe mu batoza kori ba komine Gitega batubwiye ko ikomine yose ifite uko yitunganije mu bijanye no gutoza amakori Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Mukanya hakajisho kubuga nguruka na umenya ariko imbere yaho tubanze tuje mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania ho muzimwe mu mpunzi z'abarundi zahahungiye zinegura ivyigwa n'indero zitangwa ku banyeshuri muri iyo kambi kugira ngo abigisha benshi atabushobozi bafise kandi bigisha ivyigwa batigiye babivugiye kuri mikro menyesha makuru y'ijwi ry'Amerika James Jovin
ndika mu mwaka w'8 kwiga ni ibintu bigoranye kubera tushobora kwishyura twindika mu kigo turabanyeshuri 113 turafyikana ku ntero tushobora gukira nk'abantu bane umva tugafyikana kandi n'abari mu twigisha abari mu twigisha nk'umwarimu umwe ashobora kutwigisha akaduhikura zine nk'isaha yiwe cyo tuyigamwo ikuru akaza agasohoka akaduha amanote tukanota twe tunota tukaraho ko tuesuplikana twesuplika cyaza duha introdukora ku ishuri niho bicebeza kugo tugorana umunyeshuri kazomba adubu ya wali muna tukikisha neza
kukiwazo kijanya nindero mnikambi mwribuno buhungiro tulimungo no mgihugu vila tando kanya chane haritando kanyiro rini negosi chane tura avze vizukuri nga wali mwa mgihugu chuburundi babara wali mwa babi menyeriye babzi igie bafise ubusho zibgabi mwaga tugie kurabanga muri Tanzania muri nkambi tulimungo sinziko na handi mungambari kubiri aliko mungambi jende mungo ndungi igisha aliko ndarawa abari mubenshi usangata ubushobo zibu kuigisha bafise bigi umwe usanga yarigiye kuboha insinga ugasanga arigisha ibiharuro igifaransa ubundi usanga yarigiye guteranya amazi uno munsi ariko arigisha umwana guteranya indome atavyo yigiye ni kibazo gikomeye cyane n'ikindi kibazo gikomeye cyane gose kiza ni iki usanga abana batagira aho bigira kandi umwana nawe kugira ngo yige afise amerewe neza nuko abafise intebe yicarako akaronka ico yandikiramwo akaronka naho yinyegeza izuba mugabo uno munsi bigira munsi y'igiti abana aho bashize duhema byaratabaguritse amahema ugasanga ni kibazo kirekire
cyo kubijanye n'amashuri n'inyaruguso kuvyerekeye giye kuraba ishuri ry'inyaruguso dufatikanije n'ayi Burundi cyemba na tarico kimwe kubera ininyaruguso aba abari mu bininyaruguso tanga higisha abari mu batabimerita ishuri batahejeje nk'amashuri rero uci ugenda kuraba ukuntu bigisha ushusanga ataho umwana shika je nkaje nk'umuvyeyi no je kugira ibyigwa bitera imbere kandi abana bazogire kazoza mu buzima bwabo mbona yuko bohindura nk'abarimu bakaza barahashira abarimu boba barize amashuri yerekeye ivyukurera abana
kubaje cy'uniform abantu bose nta numwe atazikeneye kandi uniform ko ku ishuri bazikeneye turafyikana kandi ndu usanga mu ishuri ari nyinshi umwe usanga bamwe bahagaze kwandika baye bandikana
ikibomora rero cha byose n'ubwishi bw'abana mu mashuri abana mu mwaka wa mbere mwaka wa kabiri kandi uko baba ubwishi mu ntango niko bagenda baraduga bagumana ubwishi bwabo usanga umwana yicaranye ko nuwundi intebe yicaye ko abana batanu ugasanga mu ishuri rimwe rimwe abana amajana 2 ijana 5 ijana 8 ijana 90 aho winana se bakaba bake cyane ugasanga bise abana 80
kuko bijanye n'abana bagenda ku ishuri atamakaye bafise atabirato bafise nibaza yuko nkishira hamwe yo kwitanga ikazira tanga ivyo bikoresha kubera ugiye kuraba nk'ukuntu tubayeho ibimeze neza nk'umwe nawe yaramenye mu Burundi ucusanga ku bintu bimugoye ku bintu bijanye n'ubuzima kubera tujya nabi nk'ubwo bugore ubugumiye ko umwana ni hamwe nyene ucusanga nahava ku ishuri asanze watetse ubwo bushaza ugacumba ubwo bugari ucusanga atabujya rero kugira asubire ku ishuri ucusanga bimugoye nkaje nk'ishuri nigishijemo yarimo abana 105 mu wa gatatu rero aho ku kintu kijanye no gutahura icigo ntikiba kigishoboka kubera ucusanga abana ari benshi rero nk'ico nosaba bokongeza nk'amashuri
niko bokongeza amashuri bakubaka yandi nka mu ishuri usanga ari nk'abanyeshuri 50 mwandika neza usanga tanduririmo iyo amashuri mu Burundi ntaho bihuriye na yino mu Burundi niho twiga neza kariko shuya kwiga mu ishuri mu banyeshuri 40 tukiga neza tugatonda kandi n'abarimo batwigisha batwigisha neza cyo kimwe no nka bivana nuko umwarimu afata umunyeshuri abarimo bo ngaba afata abanyeshuri cyane urashobora kuba kubera ya makaye akenyuka ugasanga hari wimura murindi kaye umwarimu aca gusohora niho uzosanga umwarimu afata umunyeshuri afata nabo umwarimu niko boraba neza ukuntu abanyeshuri biga kandi bakaraba n'abarimu bari bacejwe kwigisha iyo sise muhira kwere ndatori kaye nkasubiramo ibyo babatwigishije ku ishuri nkiga iyo tugiye gukora entero muga kwa vya bintu babatwigishije ku ishuri atavyo babatwe surprise ica bitunanira
kugira ngo ibi bintu bigabanuke bobanza kuraba uburongozi buhari ukuntu bwagiye burakurikirana abarimu bashira ku kazi n'abarimu babishoboye cyangwa ntibabishoboye kandi dushitse nta bantu benshi byari bize ibyo bwigisha bahari mu gabo gushika no munsi bariho ari benshi bahereje no ngaho imbere yabo uburongozi burabe je dukure haba abantu batapise ubushobozi bwabyo hanyuma dushire hiki abashoboye kwigisha abana bacu kugira ngo ntizosange turi ko turica abana bacu kigira kabiri amashira hamwe yubake amashure menshi cyane kugira ngo abana bagabanuke mu mashure umwari mu yorohegwe kwigisha abana
cha bijya bije biranuka nuka kwarivye kandi bihu ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivye
nivyo
nivyo
eka sivye dupinge utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Uno musi kuvyerekeye inkuru yanuganuze turagaruka kuvyanditse ku mbuga ngurukana bumenyi kuyagarikwa n'ifungwa ry'abasirikare bintwaza ngabo z'abakukuruke mu gisirikare ca kera mu Burundi zo ku rwego rwo hejuru baharigaritswe ku mutahe umushikiriza amanza mukuru wa Republika bikekwa kuba baragize uruhara mu yicwa rya Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe mu 1993 muri iyo nkuru mugenzi wacu Roger Wirikaneza hari Nairobi yayigarutse ko n'abashingwa zababiri ni Maître Fabien Segatwa uranira abasigwa banyakwigendera Ndadaye hamwe na Maître Isidore Rusiri yahoze arongoye urwego rw'abashingwa amanza mu Burundi. Eloge yanaducishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi aturabira ariko arahavugirwa.
Duhere kuri uyu yagira ati ego nibabafate ubu nawe asa n'umwishura muri makati ihori hori imara umuryango ubundi nawe yandika avuga ngo nibarondere n'abandi aho binyegeje hose mu isi ubundi nawe ati nindera muri isi reka turindire ibyizigiro byacu ni ku mana honyene. Tubandanize kuri uyu yagira ati ntibigira ifatiro izo ntwaza ngabo zari mu mabanga president Nkurunziza aja ku butegetsi niba hari icyaha zagirizwa kubera iki bazifashe zimaze gukukuruka ubundi na wati uzoramba zobona. Nayo mugenzi we muri makati birababaje cyane una wati ubutungane nibukore budahengamye utaco yagira rekurwe ubugifise na wahano. Ubwo butungane na Maître Fabien Segatwa buranira basigwa ba President Ndadaye nibwo avuga ko yifuza akemeza ko yakiranye umunezero ihagarikwa gizo ntwaza ngabo.
Jewe mbona ari ntambwe ikomeye y'ubutungane kuko burya kwica umukuru w'igihugu mu gihugu izuba ripfa nibara kumutemere ku gihugu gifise inzego gifise ubutungane gifise abategetsi umukuru w'igihugu agapfa kagenda kagirire uko menga ntiyabayeho birateye agahinda nico gituma jewe navyakiriye neza cyane kugira ngo ibintu bishobore kuja mu buryo.
Ariko Metris Dorosikiri yahoze atwara urwego rw'abashingwa amanza mu Burundi asanga babishira mu buryo bataraboneka.
Ubutungane buriho ni ubutungane abarundi batizeye. Gukurikirana urupfu rwa Ndadaye ni ibintu bisanzwe na twebwe twemera. Mugabo ubwo butegetsi buriho sibwo tubona bufise ibyangombwa bikwiye kugira bushobore gukurikirana iyo dosiye ataho buhengamiye bukurikije ubutungane gusa. Twavyakiriye rero nabi kuko mu gihugu nta mutekano uriho. Yata mutekano uri mu gihugu rero nta kintu na kimwe gishoboka, nta butungane bwiza bushoboka, n'abashingwa amanza bogira bati bo batabara bagenda bafise ubwoba kuko twarabonye ibyo bakoreye abashingwa amanza bagerageje gutabara bamwe bari muri ya kudeta y'ikiringo cha gatatu cha Nkurunziza.
Mu masezerano y'Arusha babanye politike abari mu migwi y'inyeshamba yagwanya leta n'abasirikare b'igihugu bari bemeranije ko bose baronka ikigongo cy'agateganyo ku byaha bagirizwa muri kahise. Sega twasigura ku ivyo bitoboza bikekwa kubazwa.
Ntibavuze yuko imanza zirimo zitegerezwa guhagarara kugira ngo bagire ikigongo cy'agateganyo. Ubwo rubanza rutegerezwa gukurikiranwa kandi noneho nirega hari ibintu bibagira byose ibituriko turacamwe muri ubu Burundi byose byabaye kuko yishe Ndadaye. Nta kindi cyatumye ibyo bintu biba niyo Arusha. Bamwe bemera abatayemerejo bayemera uyu munsi abayemera n'ibindi byose byavuye kuko abantu bagumye bakora amarorerwa muri kino gihugu kuva igihugu cikukira gushika n'ubu ukoze ikibi ari wahabwe intaya.
Ariko Rusekiri suko abibona
iyo dufashe rero umugambi wo kugwanya kudahana ibyaha tuvuga mu buryo bw'uko wokogwa n'abantu ataco biyagiriza mu mabi yabaye mu Burundi. Umuntu wese azi yuko afise ikintu yagirizwa canke yagiriza mu mabi no mu bwicanyi no mu mahonya bwoko yabaye mu 1635 1772 1888 1993 n'imyaka yose yakurikiye babandanya ibyaha by'ubwicanyi kagahomera bunwa aba yavuyemo kuko umuntu atanga ishafise nta utanga ubutungane atabufise nta mwicanyi imanza z'abicanyi ntibibaho abitwa ko baba ariko bagwanya kudahana ibyaha sibo.
aranatangiye yibaza ko cyo baciza kwimanza z'abikekwa kw'amabiyombi kahise ziburanishwa
ituze mu gihugu rizoza abarundi n'abyizere n'ashimuti bamunda nibihangane uburundi buzoronka ituze izo manza rero n'ico gihe soheza zigakurikiranwa kuko zizaba zikurikiranwa n'abantu atacobiyotsa muri ayo mabi yose yabaye ibyo tubishikiriye uburundi buzaba bukize
turangirize kuri uyu agira ati iminsi yose n'aba XFAB Imani batabare. Eroje Wikaneza, Nairobi, Juja Amerika.
Eroje Wikaneza, nukuruwe duche du sozere. Kigani ruwanyo muna haratu na musi mshua kuangira gukuli kia na kuruwe zita tuwa. Kaburungu radio atuwe wa kaburungu kom. Akoze fasili gibe huye gira ni jamazuna jeneo ya mfajire muhinga bugi vziuma. Maje diani na hazo itu kwa likumenda ifurize kuwanda nyamurura ni guwa muvzio, muri muvzio si. Turaza kongera saa 10 muri sanga aho tuza kugaruka kuvyerekeye inama igira 20 y'abakuru b'ibihugu bya Afrika karere k'ubuseruko izotangura ejo ku munsi wa gatanu aho bukera.